imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Arayisi Bigirimana dushikiza makuru yo hirya no hino ku isi
urakoze Fidel cyahere kuyavuga kuri Afrika Leta ya Nigeria yavuze ko abagabo bitwaje inkoho ejo ku munsi wa gatatu bishe abantu 11 mu bitero bibiri bagavye muri leta ya Kaduna ni kimwe mu bitero muri ako karere kasinzikajwe n'ubusuma bw'ibitungwa hamwe no kunyuruza abantu mu gitero cya mbere cyabaye mu gitondo cyeje ku munsi wa gatatu abo bagwanyi barateye imihana ya Ungwane Kaida bica abantu 8 nk'uko abategetsi babivuga kuri uwo munsi nyene aborozi batatu barishwe mu mihana y'i Maraban Jos biba ibitungwa bitari bike uburaruka ubushyira uburengero hamwe no hagati na hagati ya Nigeria byarasinzikajwe n'imigwi y'iterabwoba y'ibi bitungwa no kunyuruza abantu bagaturira n'amazu iyo migwi y'abicanyi yaciye itandukira amashuri aho abanyeshuri baharurwa amajana bamaze kunyuruzwa kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ejo ku munsi wa gatatu yaranse kumvira kamo yatewe na perezida Joe Biden wa Amerika ko kugabanya ibitero by'indege ku muhari wa Hamas muri Gaza ni akamo kagana ku guhagarika burundu imishamirano iri mu ndwi ya kabiri Netanyahu yavuze ko yiyemeje kubandanya ibitero kugeza intego yiwe ishitsweko abanyagihugu ba Israeli bakaronka amahoro Israeli n'abarwanyi b'umuhari Hamas i Gaza barongeye guterana ibisasu ejo ku munsi wa gatatu naho akarere hamwe n'amakungu bariko baragerageza kw'imirwano icureha utwo twamo turimwo n'utwigoro twa perezida Biden yaganiriye ku ncuro ya kane na Netanyahu kuva iyo mishamirano yaduka mu ndwi iheze perezidansi ya Amerika White House yavuze ko perezida Biden yabwiye umutegetsi wa Israeli ko yiteze ko imirwano ihagarara ubunyene ibiro bya perezidanse byaranse kugira icyo bivuga ku cyokurikira igihe Israeli yobandanya gutera Gaza
Washington ijwi rya Amerika
Inama nshinga mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa gatatu yaremeje ishyirwaho rya komisiyo yigenga kwitohoza ku migumuko yabaye ku ngoro ya Capitol ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere n'igihe abanywanyi b'uwahoze ari perezida Donald Trump bagerageza kubuza abashingamateka n'abasenateri kwemeza insinzi y'umudemokrate Joe Biden yatahukanye mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kumwe inama nshingamateka igenzurwa n'abademokrate yafatanije na bamwe mu barepublikani kugira uwo mugwi ushingwe umugwi ufitanye isano n'uwigeze gushingwa gutohoze ku bitero by'iterabwoba bya Al-Qaeda byabaye muri Amerika mu 2001 ariko iryo tegeko risa n'uko ritazorengana ngo ryemezwe muri Sena iciyemwo ibice mu bya politike Leta Zunze za Amerika yaratangaje muri indwi ko izosangiza miliyoni 20 z'incanco za COVID-19 hamwe n'ibindi bihugu ziyongera ku zindi miliyoni 60 imaze kwemera kuzotanga ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa Amerika bwavuze ko buriko burakorana n'umugambi COVAX kugira bamenye aho izo ncanco zikenewe cyane hamwe n'ingene zizosabikanwa ku rugero rungana ubwo bushikiranganji buvuga ko buriko buraraba ibice byose by'isi ariko kandi bigaragara ko akarere ka Afurika kamaze kuronswa incanco nke cyane ugereranije n'ahandi abahinga mu by'amagara y'abantu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bagereranya ko incanco zingana umuriyaridi umwe n'imiliyoni 400 zimaze gutangwa ku isi hose ariko incanco miliyoni 24 nizo zimaze gushika muri Afurika
Arayisi Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo mu byaga binini Mu Rwanda mu karere ka Rusizi hari abanyagihugu bambuwe amafaranga biciye mu byitwa ibimina byo kuzamura ubutunzi bwasinzikariwe n'ikiza cya COVID-19.
Bara tubwiye ati leta ibizeho amafaranga yayo tuzagitanga 100,000 noneho baguhe 800. Nuko nanjye nanze nsize 100,000 nzi ko bazampa 800 none ubu turi kuvugana umugabo yansoye mu nzu nagiye.
Uyu ni umunyagihugu wo mu karere ka Rusizi mu Rwanda ari mu bambuwe amafaranga biciye mu byitwa ibimina. Uyu munsi ni umunsi ubwirwa gatanu w'ihiganwa rya Basketball Africa League ribandanya kubera I Kigali mu Rwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda ugwego gwihariye gwa sentare nkuru ruburanisha ibyambuza makungu n'ibirengana imbibe gwarabandanije kumbirize jo ku munsi wa gatatu abiregura mu rubanza gwitiriwe Rusesabagina na bagenzi biwe. Umwe muri bo Ndagijimana Jean Chrétien avise imyaka 24 muri iki gihe. Asumta Kaboyi niyo ngura dufitiye ari Kigali mu Rwanda.
Asobanura umwirondoro we Ndagijimana Jean Chrétien wireguye yavuze ko ari umuhungu wa General Irategeka Wilson wategekaga umutwe wa FRN. Imbere y'urukiko rukuru uyu musore wari ufite ipeti rya Sudietona yasobanuye ko yemeye uruhare mu byaha bibiri aregwa, icyo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'icyo kuba mu mutwe w'iterabwoba. Yireguye yabwiye urukiko ko kuva na kera yasabye ababyeyi be gutaha bakaza mu Rwanda ariko bakanga kumwumva. Yisobanura ku byaha bibiri aregwa, icyo kuba mu mutwe wa FRN urwanya leta y'u Rwanda, yasobanuriye urukiko ko yinjiye muri uyu mutwe atabyifuza ariko akemera kujyamo kubera igitutu yotswaga n'umubyeyi we General Irategeka Wilson wategekaga uyu mutwe wa FRN. Uyu Ndagijimana yabwiye urukiko ko icyifuzo cyo kujya mu gisirikare yagerageje kucyanga afatanije na nyina umubyara ariko bakaza kuganzwa n'itegeko rya se. Yasobanuye ko mu mashyamba ya Congo hariho amabwiriza asaba abana bose bagejeje ku myaka 18 kwinjira mu gisirikare kirwanya leta y'u Rwanda agashyirwamo n'umubyara umubyeyi we nk'uwashakaga gutanga urugero mu bandi babyeyi. Uregwa yasobanuye ko yafatiwe mu mujyi wa Goma umwaka ushize afite ipeti rya Sudietona mu ngabo za FRN. Abajijwe n'urukiko impamvu atitandukanije n'uyu mutwe mbere hose kandi ataremeraga ibikorwa byawo, Ndagijimana yasobanuye ko yananiwe kwitandukanya n'ababyeyi be kuko yari akiri muto, ubuzima bwe bwose bwari bushingiye ku muryango umwunganira mu mategeko mugabo Sharifu Yusufu. Yasabye urukiko kwita ku kigero gito cy'imyaka 18 uyu musore yari afite winjizwaga mu gisirikare. Yavuze kandi ko Ndagijimana ari ku gitutu gikomeye cya se wari generali kandi washakaga gufata icyemezo gisa n'igitanga urugero ku babyeyi bandi. Kuri uyu wa gatatu kandi urukiko rwumvise uwitwa Kwitonda Andre nawe yemera ko yabaye mu mitwe y'iterabwoba irwanya leta y'u Rwanda ariko agasobanura ko yashyizwemo ku gahato. Maitre Mugabo Sharifu Yusufu umwunganira yabwiye urukiko ko umukiriya we adakwiye gukurikiranwa n'inkiko ahubwo yasubizwa mu buzima busanzwe yifashishije iteka rya minisitiri n'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'imwe mu mategeko y'igihugu yanatangiye kubahirizwa. Yabwiye urukiko ko abacengezi bo mu mitwe yo mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bemererwa gusubizwa mu buzima busanzwe mu gihe badakurikiranwa ibyaha bya jenoside, iby'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Yavuze ko muri ibyo byaha byose ntacyo kwitonda aregwa. Maitre Mugabo yabwiye urukiko ko abayobozi b'imitwe y'iterabwoba bakoresha iterabwoba n'igitutu kugira ngo binjize abantu muri iyo mitwe no kubeshya ibyo bazakora kandi bihabanye n'ukuri. Aha yagaragazaga ko ibyaha byo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe no kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba abo yunganira baregwa ko bitakagombye kubahama. Mu bari gukora 21 bamaze kwiregura kuko Rusesabagina yamaze kwikura mu rubanza ku mpamvu yasobanuye ko atabona ubutabera. Hasigaye babiri barimo umugore umwe rukumbi uri muri iyi dosiye witwa Mukandutiye Angelina wahoze mu mutwe wa FDLR nk'uko ubushinjacyaha bwabishyize mu birego bumurega. Uyu ubushinjacyaha buvuga ko yakanguriraga urubyiruko kwinjira mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa kane, abaregwa basigaye biregura ku byaha bashinjwa n'ubushinjacyaha, nyuma umwanya ukazasubizwa ubushinjacyaha bubasabira ibihano. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Asumta. Mu Burundi ejo kuwa gatatu inama nshingamateka y'igihugu yaremeje kandi yinjiza mu mategeko bwite y'igihugu amasezerano y'isoko rusangi ryaguye rya Afrika. Burundi bubaye igihugu cya 37 giteye umukono kuri aya masezerano yatangiye kuja mu ngiro mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye iyi nkuru.
Inama nshinga mateka y'u Burundi ibona ko inyungu ziri mu gutera umukono ku masezerano y'isoko rusange giye yaguye rihuza ibihugu byose bya Afrika ari ngira kamaro imbere yo kwemeza ijana ku ijana itegeye kurigenga iryo soko rusange. Abashinga mateka babanje gushikiriza amakenga bafise afatiye ku butunzi buke bw'igihugu, inyubako nk'amabarabara adakwiye, umwimbo ukiri muke n'ibindi.
Mbega igihugu muri bino bihugu ntibyonore les obligations les engagements. Ejo niho bazohava bafatira ibihano igihugu iki canke kiriya
bikenerwa yuko ubako amabarabara n'amabara y'indarayi kugira dushobore kwashemina ibidanza by'iwacu ko tutari kumuhora wibahawe yabare none turabye ama infrastructure routiere kuri marché intérieur na marché régional tubona neza twebwe dufisa gahaze
rero nkabona yuko mu kwitegurira kujira muri ayo magraze ensemble économique hari uko tubanza natwe kugira aho twigejeje tubicishije muri intumbero twihaye yo gushimikiza iterambere ry'igihugu cyacu ku buringi n'ubworozi.
Abandi nabo basanga umutekano muke uri mu bihugu bitandukanye bya Afrika uzotuma ubwo rudandazwa ndengamipaka rudatera imbere. Hari n'abandi bavuga ko Uburundi buri mu masezerano menshi y'ubutunzi kandi akaba atanyungu igaragara ibonekamwo.
Turafise n'ibibazo bimwe bimeze kuvugwa muri ibihugu byacu muri Afrika, zero climate affairs, ama ekonomi yacu ibihugu byacu ataraba stable neza, ivyerekeye kujya ibiturira kuri bishanye nyine nkabe n'ivyo. Je gatse n'ibibazo rero nti ngaharigeze kuza mushiranganje, asikora leta avuga ati tuzoraba amashira hamwe, tubona ko dufitiye akamaro kanini iya abariyo tugumamo. Ayari tubona atakamaro kanini yatuze tuyaveko.
Nagomba kubaza yuko mu bindi kwinjira muri ama grande ensemble economique yuko bitoca bijyana n'ibintu kuraba ukuntu umutekano dare region dare sous region umutekano uzi urabone uko bitajyanye tuzosanga ashobora kubamwo ingorane zitari nke.
Kuri ayo makenga yose umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi ariwe yatumwe na leta gusigura ayo masezerano arabahumuriza. Deogede Rurema yemeje ko akunguko ari kenshi kurusha uruhombo.
Ni mureme ahubwo kutabiza muko baragahombo ko aya makenga ni make ugereranije n'ivyo mwari kuvuga byiza mwabonye yuko atagutumanya kuri ibyo. Akarusho ka mbere nuko ari soko rusange ihuriwemo n'imiliyari imwe n'imiliyoni 200 z'abantu. Ubutunzi ku bihugu 55 bugize Afurika buharukwa ku rugero rungana imiliyari 2,500 z'amahera y'Abanyamerika. Ibidandazwa bisohererekanwa byoroshe.
Deogide Rurema araremesha n'amahinguriro mato mato kwa tangorane azogira, gusa aremera ko mu myaka ya mbere ubutunzi bushobora guhungabana.
Muri kazoza ka hagufi no muri kubu birerekana neza ko Uburundi bugiye nk'uko mwabivuze busokira agahombo ibindi bihugu, ariko muri kazoza ka hagufi no muri kazoza nyezina Burundi uzoharongera akoyokwe uko igihe kizogenda kigenda niko abantu bazotangura kugurura ubwenge batangure kwiyumvira imigambi ikomeye cyane. Serikafu kandi yerekana ko amahinguro mato mato afise uruhara ntangere mu kuduza iterambere.
Si uwo mushikiranganje gusa ahumuriza, kuko na raporo y'ubumwe bwa Afrika yerekana ko ibihugu bidakwiye kugira amakenga menshi, ko ahubwo gukorera hamwe ariwo muti w'iterambere nk'uko biri i Buraya na Amerika. Kuri uyu wa kabiri ubushikiranganje butandukanye harimwo ubw'imigenderanire, ubw'ikigega ca leta n'ubw'ubudandaji n'amahinguriro bwari bwagize umwihoyezo ko iryo soko rusange ari ingirakamaro ku gihugu. Uburundi bugize igihugu ca 37 cemeje iryo soko rusange ryumvikanywe mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2018. Icicaro caryo kiri i Accra muri Ghana. Pierre Claver Inkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Tugushimire Pierre Claver. Mu Burundi kandi abanyagihugu bagera ku 150 ejo kwa gatatu bazindutse mu myerekano muri zone butahana komine Mabayi, intara ya Cibitoke, mu buraruko bushiri uburengero bw'u Burundi. Umenyesha makuru wacu Eloge Burikaneza ari Nairobi muri Kenya, iyo nkuru adufiti.
Abanyagi kukuna wako mitumba ya Gahoma, kakele kwa Muhungu, Mageyo, Gafumbe geti, Naruto Rero, Mulizone Butahan. Abaga niliye nijuja Amerika wabuze kwa ashimye kuzindu kabaziri jivarabara richamu wakozi, miduga na mashini yuku imba. Ishira hamwe Tanganyika Mining Burundi kubera inyuma y'imyaka 3 yose yatamuze ubukiro barakubita ijisho.
Nakahinda amatungo yanje yose, bara yahumuye. Bashatse babereka itungo ryanje aho rigera. Bagenda abakuru baze bapime, barabije itungo uko barigize. Itungo ryanje ryarinini.
Sabako twebwe gutegetswa gutunganiriza iryo shirahamwe Tanganyika Mining Burundi rikabihinduza ubukiro yacu batwemere kandi kuva muri 2019 igihe batwandikiye mu zibukiro nta gutoretwa turayironka
namwe nk'uyu musore n'uyu mugabo nabo bemeza ko hejuru y'ingwara ziturutse ugufungura nabi hari n'abanyeshuri bamaze guheba ishuri batari bake
nka je mfise abana indwi ubu batatu kuri kaminuza bavuye kuko kura amafaranga aho nakuraho wose barahononye umazi badukuye ntukironda nko bandi barondera hari inzu zimwe bubaka kebene gihugu hari izindi nzu babomoye ubwo twaje gupanga handi batwemerera yuko abantu bakuye mwaya mazu bazoza barabahereza ibyo baza barajya burakwezi burakwezi amezi indwi utaronka ni gihumbi hamwe aheza amezi umunani ukabona bakuzaniye aya amezi abiri iyo byose abana barangariye mu gahinga
nukuri abana bamwe bo muhira mu barebye bamwe imishatsi yarabweje yakuye nukuri banyakubahwa ni ibintu biteye agahinda cyese abareta yuko ishobora kuduserukira nkaje wishure narari hetse kandi muzi ishure ko ari cyo kazoza ku muntu wese nukuri nkaba nago bansabe mweka bamenyesha makuru ko mwo duserukira murabona nukuri nta twese nukuri abanyagihugu turi mu marira dasanzwe nukuri cyese aba yuko leta no mubyeyi wa bose ibintu yuko bidukurikiranira
umukuru wa zone butahana Leon Sengenda Kumana ashimangira iza batwarwa biwe banegura
abanyagihugu ibyo bataka subusema ibyo bataka subusema kubera neza na neza ubu uno mwanya mwishye mwuyu mwanya turimo hari abantu bagiye umengo barahunze nini muhunze mugabo zikire mu gihugu barababomoreye amazu bamwe barangaye nukuri uravye neza kabisa aba banyagihugu ntabwo bariko barataka busema nibabahimize ubukiro yabo nibabubakire birambabaje cyane gose kubona abantu ndongoye umengo ni impunzi kandi bari bifitiye amazu babamo
Genova yaranyongeye umuhanuzi wa musaneri wa komine mabaye ajeje intwaro imibano yizeza ko kino kibazo kigiye gutorerwa umuti agasaba abataratunganirizwa kwirinda gashavu
tumaze kucyumva twabasaba ko ubwa mbere botekana ikibazo cyabo kuko turakije kandi nanya ko wabura amatari we ntacu bitoki aheruka kubagirisha inama arabemera ko ibibazo byabo bamushikirije agiye kubishikana ahategerezwa kubishikana ishuri muri aka kanya twabasaba babarabangiye tukavugana n'ababijejwe kugira turebe ko ikibazo cyabo cyofata inzira cyo bavuga birafite ishingiro kuko imyaka itatu nishi batararonka muzibukiro wabo mugabo umuti suko boca bafata inzara kugumuka ahubwo boza tukicarana tukareba yuko ikibazo cyabo co turi umuti vu
abari mu myerekano yo kuri uyu gatatu bemeza ko badahawe inzibukiro bafite uburenganzira mu minsi ya vuba baziga babakamanuka ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kwitura Perezida Evariste Ndayishimiye inshuro zitari nke abanyagihugu bo mu turere dutandukanye bari dogeye amashyirahamwe yo gucukura ubutare ko atabaha inzibukiro ku gihe ibibazo naho bija hejuru ntibikunze kuja muri za sentare kuko bushikanganje buje rwidukikije n'ibiro z'umukuru w'igihugu arizo bisata bikunze gukemura aya makimbirane mu Burundi iteko rigenga ibidukikije rivuga ko ibibanza bicurugwamo ubutare bene byo bahabwa umuzibukiro kandi igihe cy'ubucukura giheze bigasubira gutunganywa neza harimo kubatera ibiti no kuzibira ibinogo Tanganyika Mining Burundi ni ishyirahamwe ryatangujwe n'abagwiza tonga ba Rusiya rikaba ryatanguye gukora mu mpera z'ukwezi kw'icumi 2017 mu ntara zitandukanye harimo Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko abanyagihugu baragidogeye ko ritabaronsa imizibukiro ku gihe maze ibiro by'umukuru w'igihugu biraheza ribijamwo biratungana Eroje Repubulika neza ijwi rya Amerika
turagushimiye Eloge Tugaruke mu Rwanda aho mu karere ka Rusizi harabanyagihugu bambuwe amafaranga bikiye mu byitwa ibimina byo kuzamura ubutunzi bwasinzikajwe n'ikiza cya COVID-19 bavuga ko bahimirizwa kuja muri ibyo bimina bagatangamwo amafaranga yungukirwa mu gihe gito ariko ubu icyizere cyo kubona nayo batanze kiriko kirazimangana umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yaganiriye nabo maze adutegurira iyi nkuru
Kaje ibimina baratubwira ngo ibi bimina bije nibyo kuzamura abakozi cha covid
bari bambwiye ko nzumuka 77 numva ari menshi
rero ntago numva ikintu umuntu
wabara ni bamwe mu bamaze kwamburika utwabo muri ibyo bimina byitiriwe kuzahura ubukungu bwazajwe na covid-19 bivugwa ko ibi bimina byatangiye hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu muri uyu mwaka umubare munini wabitabiriye kubijyamo usanga ari abacuruzi mu ngeri zinyuranye biganjemo abigitsina gore bavuga ko ababakanguriraga kubyitabira babizezaga gukuramo gatubutse nyamara ubu benshi bararira mu myotsi
baratubwiye ati leta ibizeho amafaranga yaje uragitanga 100,000 noneho baguhemagana 8 nuko nanjye ntanze nsize 100,000 nziko bazampamagana 8 none ubu turi kuvugana umugabo yansoye mu nzu nagiye natanze cyangombwa cy'ubutaka kugira ngo nibyo 100,000 kugira ngo nanjye njye mu icyo kimina none icyo kimina rero tugiye guhombera mu buse nk'uwi Kigali bayahaye tuzamenya tujya kumusha
Aba baturage bavuga ko binjizwaga mu buryo bw'ikoranabuhanga bwifashishije telefone ngendanwa ku buryo iryo ryahitaga ryerekana aho uwinjiye yageze ku rutonde abahawe amafaranga ndetse n'abasigaye ngo nawe ahabwe uwinjiye agasabwa kwinjiza abandi bantu nibura babiri kugira ngo ahabwe ayo mafaranga
baratubwira ngo ayo mafaranga uyahabwa mu gihe uyandikishije ugatanga iryo jana warangiza ugashaka abandi bantu babiri bari bazinyuma nabo bagatanga ayo mafaranga noneho ukawinjiye muze sembe guhita ko uhembwa ibyo bintu turabikurikirana tubona abandi bari kuyafata kuma nk'umuntu ahembewe imyanya ibiri imyanya itatu natwe nyine tubyinjiramo
uretse iki cyiciro cyafatwaga nk'icy'abamikoro aciriritse hari n'ibindi byiciro by'abatangaga 500,000 bizezwa kubona 3,500,000 ndetse n'abatangaga 1,300,050 bizezwa kuzabona 9,940,050 bamwe mu bitabiriye iki kimina batubwiye ko umubare wose w'abari bamaze kwinjizwa musaga abantu 1,800 aba bavuga ko kwitabira cyane byaturutse ku ijambo bari bahagarara icyo gikorwa basanzwe bafite icyakora kubwo umutekano waba bombi byabaye ngombwa ko tubahindurira amajwi
iyo mufunga ngiye yagendeye muri ibi bintu nyine base ageze kuri 2,250,000 impamvu yatumye akenshi tukijyamo byatewe n'abantu bakizanye ni abantu bahagarariye ibigo bikomeye bya leta kandi umuntu yaranze nk'abantu b'inyangamugayo
abo bayobozi harimo uwitwa Rugwiro Nadine wari ushinzwe Banki Popireri mu ntara y'Iburengerazuba akavuga ko ariwe muyobozi w'icyo kinini afatikanije n'uwitwa Francoise nawe manager wa Deka agafatikanya na mushiki wa meya witwa Leticia
abo bose bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha gukurikirana babambuye bakabasubiza ibyabo
leta ari kudufasha nyine katwishyuriza abo bantu kubera yuko ayo manomero y'amatelefone bagiye batanga hariho inomero z'amarangamuntu naho babarizwa naho baturuka leta ari kudufasha kwitwishyuriza amafaranga yacu tukareba ko natwe ngo zidasenyuka ntaho tujyana abana twabyaye kuko badusoranye n'abana
ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha bamwe mu bashyirwa mu majwi ko aribo bashinze ibyo bimina ariko nomero za telefone ngendanwa zabo twahawe ntizari ku murongo urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ruratangaza ko rumaze guta muri yombi abantu bagera kuri 20 bakurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'ibyo bimina byitirirwa kuzahura ubukungu Bwana Thierry Murangira umuvugizi w'urwo rwego agasaba abaturage kugira amakenga
abantu bari bakwiye kujya bagira amakenga ibimina tuzi ko bikora n'umuntu uzi uziranye nawe ukamuha amafaranga kuko mucuruzanya mukorana n'amafaranga agaragara naho ava haragaragara ntibyumvikana ukuntu uruhererekane rw'abantu ngo 8, 10, 10 na bangahe bashobora kwishyira hamwe ngo bahe umuntu amafaranga batazi ibyo akora ibyo rero urumva ko n'ubwambuzi bushukana ni ukwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya abantu bari bakwiye kwirinda kujya bakurikira ayo mareshya mugeni
ntabwo byatworoheye kumenya umubare w'amafaranga yaramaze kwakwa abaturage binyuze muri ibyo bimina icyakora ukurikije umubare w'abantu 1,800 bivugwa ko bari bamaze gutanga amafaranga mu byiciro by'icyo kimina byose uko ari bitatu birumvikana ko abarirwa muri 1,000,000 ubusanzwe itegeko rigenga imikorere y'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda rishyira ibimina mu cyiciro cy'ibigo by'imari bitagombera uruhushya rwa Banki Nkuru y'Igihugu ngo byemererwe gukora. Icyakora iryo tegeko riteganya ko ibigo biteye uko biba bigomba kugaragariza urwego rw'akagari lisiti z'ababigize amasezerano y'imikoranire yabo, kandi bikaba bitemerewe gutanga inguzanyo zirenze ubwizigame bw'abanyamuryango babyo. Kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru, uretse urwego rw'ubugenzacyaha RIB, nta ministeri yari yakagira icyo itangaje ku birebana n'ibyo bimina byitiriwe kuzahura ubukungu. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocle kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu munsi n'umunsi ugira uwa gatanu w'ihiganwa rya Basketball Africa League ribandanya kubera i Kigali mu Rwanda. Umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda ariko akurikiranye iryo higanwa adushikiriza iyi mvuru.
Ikipe ya Patriot Basketball Club yo mu Rwanda niyo yabimburiye andi makipe gukatisha itike yo kwinjira muri kimwe cya kane kirangiza mu irushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera mu Rwanda. Iyi kipe y'umutoza w'umunyamerika Alan Major ibi yabigezeho nyuma yo gutsinda umukino wayo kabiri mu itsinda ryayo rya mbere, umukino wayihuje na Gendarmerie Nationale Basketball Club yo Madagascar. Umukino warangiye Patriot itsinze amanota 78-72. Gendarmerie Nationale yakomeje kugenda imbere ya Patriot mu duce dutatu tw'umukino, ariko bigeze mu gace ka kane akagozi karacika. Abasore ba Patriot barimo Kenny Gasana, Brandon Costina, Bush wa Mukota, Jedone Ndizeye na bagenzi babo bigaranzura abakinnyi b'ikipe y'abajanzarume ba Madagascar barimo Kiadi Razana Mahenina, Eri Landria, Alpha Arnor, Francis Mori, Ziko Rukandro na bagenzi babo bari bakomeje kuzonga ikipe ya Patriot. Nyuma yo gutsinda imikino ya ibiri mu itsinda ryayo rya mbere ikabimaze kubona urupapuro rw'inzira ruherekeza muri kimwe cya kane kirangiza, Patriot Basketball Club izahura na US Monastir yo muri Tunisia ifite umutima mu gitereko. Uyu mukino muzashobora gukurikirana ku Ijwi rya Amerika uzaba kuri wa gatandatu guhera saa tatu z'ijoro ku isaha y'i Kigali. Ese Patriot izashobora kurusyaho imbere y'igihangange US Monastir? Ni ibintu bitoroshye na gato kubera ko ikipe yo muri Tunisia iri mu makipe ahabwa amahirwe yo kwegukana igikombe cya Basketball Africa League nk'uko abasesenguzi bakomeje kubigarukaho.
Monastir tire yabo bafite defense agresive, baragesa adversaire cyane ku buryo aburi ibyo akora, shuti ze zikanga agafokusa amashuti. Atake ya Monastir irihuta ku buryo ubona kujya kuri hantu bidasaba amasegonda arenze icumi. Mu makipe ari muri bare nka Monastir imaze kubona urebye na squad ifite, ifite abakinnyi batatu bari ku rwego ruri hejuru. Mojek uriya wakinnye Samari NBA, ikagira uriya muri Libanese nimero 15 nawe ukaze ubona ko akina gatatu na kabiri byiza. Icya gatatu ni ikipe ifite abakinnyi benshi muri nasiyonali, ifite abakinnyi hafi batandatu kandi Tunisia muri Afurika iza mu ikipe eshatu nziza muri Afurika. Ni ukuvuga rero muri bare hano Monastir ntabwo ari ikipe ntoya, ni ikipe ikomeye utashaka kuzigereranya n'izi kipe zindi za Madagascar izirusha cyane.
Amakuru atunguranye muri irushanwa rya bare ni uko umukino wagombaga guhuza Zamalek yo mu Misiri na Groupement Sportif de Petrolier yo muri Algeria kuri uwa gatatu i saa tatu z'ijoro wasubitswe igitaraganya nyuma y'uko hari umuntu muri imwe muri aya makipe abiri watahuweho ubwandu bwa virusi ya corona. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Niyo turangiriza makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije. Aya makuru yahagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikro, naho mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Ndabasezeye ndabifuriza kugira ibihe byiza no kubandanya gukurikirana radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.